nzamba
nzambira samirana
Sangu itaze bakunzi mwese ba radio inzamba gateka kawe nirya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye kuruno wa kane turi kugenekereza rya 2029 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021 aya twabatororokanyirije nayo akabagizwe na zimwe mu ngingo nkuru nkuru zikwekera umunyagihugu umwe yahoze ari mu gisirikare cya kera XFAB amaze hafi ukwezi afungiwe mu gasho k'igipolisi ahitwa mu gatare muri komine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro akaba yahagaritswe amazi umunsi umwe gusa yejejwe na sentare umuryango wiwe ukibaza icaha yaba yarakoze muri uwo munsi umwe inogenekerezo rya 2029 hibukwa imyaka 49 iheze hatanguye ubwicanyi bw'abarundi sinzi bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 mu banyepolitiki batavuga rumwe na leta umugwi Severe ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi cyo kimwe n'ubutungane bw'u Burundi Muna kizere bitanga mu bijanye no kumenya ukuri no kunywanisha abarundi biturutse ku bwishanyi bwabaye ngo kuko iyo migwi yose iri mu kwako ubutegetsi U Burundi ngo bwaraye buhunyanze ku mugaragara amasezerano mpuzamakungu kugwanya igiturire mu gufutsa inzego zari zijejwe kugwanya ibiturire biciye mu nama nshingamateka isigurwa na Gabriel Rufyira arongoye ishyirahamwe Orcom ryita kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta Aya ne yandi twabateguriye ni mukanyi sase murano makuru mushikirizwa na jewe nyene Alice Akimana kaze
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
amakuru twabateguriye tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu umunyagihugu yahoze mu gisirikare cya kera XFAB wo ku mutumba Kizi wa komine Rusaka mu ntara ya Mwaro amaze hafu kwezi afungiwe mu gasho k'igipolisi ahitwa mu gatare yafashwe ku wa mbere ndamukiza uyu mwaka amaze ijoro rimwe ku rugiwe aho yari yaraye arekuwe yejejwe na sentare afungiwe mu kumba ka wenyene aho atanumwe mu begere muryango wiwe ashobora kumubona inkuru ya Nadine Morakeye
Uyu munyagihugu yitwa Kalixte Karisabiye yafashwe haraye habaye igitero ku rugo rwa Atanazi mpawe nayo arongoye umutumba Kizi akaba n'umukuru w'umugambwe Sende DFDD muri komine Rusaka yagirijwe kuba ari mu bagize igitero ku rugo rw'uyo mutware ibyo abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bamirira kure amasoko ya Radio Inzamba muri zone Makamba umutumba Kizi urimo amenyesha ahubwo ko uyo Kalixte Karisabiye yasubijwe mu buzima busanzwe yahoze ari igisongerezi mu ntwazagabo ariko arabeshirwa n'uyo Atanazi mpawe nayo Ayo makuru avuga ko bitumvikana ingene umuntu yararekuwe ava mu bibohero ataranarara ijoro nari mwiwe ngo aje mu byo kugira ibitero abanyagihugu baho ikizi muri zone Makamba bamenyesha ko uyo mukuru w'umugambwe Sende DFDD muri komine Rusaka Atanazi mpawe nayo yoba atanejerejwe no kubona sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro yari yejeje uwo munyagihugu Kalixte Karisabiye kwiremantanya yari yakorewe aho yagirizwa kuba ari mu migwi y'abitwaje ibigwanisho ari naco coba caratumye asubira kumwagiriza iby'igitero cabaye ari hagishika kuri uyo mutumba avuye mu ibohero amakuru atangwa na bamwe mu gipolisi bo muri komisariya ya Mwaro mu gatare aho Kalixte Karisabi yafungiwe amenyesha ko atamuntu n'umwe arekuriye kuja kumuraba yabo wo mu muryango wiwe canka abandi kuko afungiwe mu kumba ka wenyene bivugwa ko bugorovye bamwe mu bakozi biperereza baba baja kumuboreza igufa ngo bamwemeze ico caha ku nguvu amakenga akaba ari menshi rero mu begereye muryango wiwe aho mbere batinya no kumutekano wiwe basaba bakurikirana iby'agateka kazi na muntu ukurikiranira hafi ibiriko bikorerwa umunyagihugu Kalixte Karisabiye yahoze ari igisongerezi mu ntwazangabo mu gisirikare cya kera XFAB uruganda rwo kumenyesha makuru rwa radio inzama agateka kawe ntigwashoboye kuronka Atanazi mpawe nayo yagirizwa gufatisha umunyagihugu abarongoye igipolisi mu ntara ya Mwaro co kimwe n'umushikiriza amanza mu ntara ngo batange umuco ku ifungwa rya Kalixte Karisabiye
Nadine Morakeye arakenuye tubandanirize ano makuru kuri iyi nkuru ivunaguye ivugwa mu gisata cy'ubutungane igihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose gutanga indishyi y'akababaro y'amafaranga miliyoni 55 nico gihano sentare isubiramo imanza ya Ngozi yaciriye kuri uwa kane umugabazwe ku izina rya Mitima Yozefu w'imyaka 62 wo muri komine Bugabira intara ya Kirundo. Mitima Yozefu ategereza gusubiza ibyo yanyaze abo yishe. Ibyo navyo bikaba bigizwe n'inzu iri ku mutumba rihehe muri komine ya Bugabira, imodoka yo mu bwoko bwa Karina, ipikipiki zibiri hamwe n'ibajaje. Mitima akagirizwa kuba yaragandaguye abishaka mu minsi yahera abantu batandatu akabahamba mu rugo iwe abanje kubanyaga ivyabo. Uyo mugabo bivugwa ko ari umupfumu yari yahagaritswe ku igerekezo ya 11 Ntwarante uno mwaka. Akaba yari yimukiye aho muri komine ya Bugabira mu mwaka w'1988 avuye ku musozi Gahini muri komine Busiga intara ya Ngozi. Tukiri muri ico gisata nyene waba umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha Abarundi severe canke ubutungane ngo nta na kimwe gishobora gutunganiriza Abarundi ngo kibanywanishe kubera byose ngo biri mu kwaha k'ubutegetsi. Ibyo binegugwa na Federico bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu abivuze mu gihe itariki ya 29 ndamukiza hibukwa aho hatanguye ubwicanyi bw'Abarundi isinzi mu mwaka w'1972. Federico bamvuga inyumvira avuga ko inyishu izoba ku Barundi bose bagiye hamwe bakiga inyishu ikwiye ku bibazo bibahanze kandi basangiye.
Ni ikibazo kitoroshe kuko mu Burundi ibi byabaye imyaka ya 65, 95, 91, 93, 98 kubandanya burya Abarundi womenga na Bahutu bisha Batutsi na Batutsi bisha Bahutu uko menga ari igihugu cy'Abatutsi cyateye cy'Abahutu cy'igihugu cy'Abahutu cyateye cy'Abatutsi. Icyo kintu sinumva k'Abarundi bacumva neza. Ubwo ikintu twabuze ni ikintu cy'igihugu tumumve ko duri mu gihugu kimwe kibuza kugengwa n'amategeko kandi dufisemo uburenganzira ibyo dukorera abo badutwara n'ibyo n'ababwiriza kudukorera bicika uburenganzira bwacu nabo bakagira uburenganzira bwabo bitubwiriza kubakorera. Ibyo nibyo byabuze ugasanga inyandiko ziriho constitution ziriho magabizo izo nyandiko ntacyo zimaze zikoreshwa gusa hakeneye yuko bakenera kuguma muri ibyo bibanza. Rero ndavuga nti harageze CVR ingeni hari ntabyigishobora kubera ko iri mu zindi nzira imwe irakoreshwa none n'ubutegetsi buhari. Ubucamanza ntabyo bushobora kuko buriko burakoreshwa n'ubutegetsi buhari. Ubu gisigaye ni ingene Abarundi bobo bariko barababara nk'uko ndiko ndababara bavuga batinda tuje hamwe turondere icyo gihugu cacu n'ingene kiri butwagwe ejo nzigize gusubira guhungisha abantu Abarundi batunge batunganirwe hanyuma dutwagwe n'amategeko kandi dutwagwe n'abantu by'ukuri babishoboye kandi bitwitoreye atarabaza kuko ngo bazi kurasa baca batwicara ko bakatwicira ubusa. Habi namba twica rero tuvugane ingene amategeko yubakwa ingene igihugu cubakwa hanyuma duheze tuvugane ingene gitunganywa ubutunzi kigwako bakaronkwa na bose butaronkwa n'akagwi kamwe abandi amenga nabo kwicwa nabo kwangazwa.
Amakuru twabateguriye arabandanya ngo kubona leta y'u Burundi ifuta inzego zari zijejwe kugwanya ibiturire ngo bisigura ko u Burundi buhejeje guhonyanga amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire bishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Urukome ryita kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta. Inyuma yaho inama nshingamateka yemeje kuri uwa gatatu integuro y'itegeko rikuraho inzego zigwanya ibiturire. Itegeko ryashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane kubwa Gabriel Rufyiri ngo n'imfashanyo u Burundi bwaronka zigiye kubandanya zihagarikwa n'abari basanzwe babufasha bivuye kuri iryo tegeko. Inkuru tubaza Josine Kaze.
Imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu umushikiranganji w'ubutungane Janine Nibizi yasiguye ko utunenge twahora ari twinshi mu bisata bijejwe kugwanya ibiturire byahahora ngo muri iri tegeko rishasha sentare zizoba zifise ububasha bukwiye kandi ngo ni itegeko ryizwe neza.
Sentare zizoba zifise n'ubwo bubasha kuko hari igihe usanga bavuga ngo kugongwa amabanga ngo y'akazi ugasanga mu mabanga atandukanye hariho ibyo base kwerekana bya muntu cyangwa hariho uburyo usanga bwa muntu bavuga ngo ntitubyerekana cyangwa ntitubitanga ariko muri iri tegeko harimo ububasha bw'uko amasentare azoba afite rugari kuri uwo kuri konte y'uwo muntu bazoba bari kubarakurikira kandi uri kurariraba itegeko inyanye neza ryizwe ryitondewe
Gabriel Rusiri arongoye ishirahamwe Olicom rijejwe kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Uburundi buhejeje kwiyamiriza amasezerano mpunzamakungu agwanya igiturire gateye ko umukono
kubona inama nshinga amateka yaraye yemeje ko inzego zo kugwanya igiturire zifutwa no kuvuga yuko Uburundi buhejeje uhonyanga ku mugaragaro amasezerano mpuzamakungu yo kugwanya igiturire amasezerano ya Afrika yo kugwanya igiturire hamwe mbere n'ayandi mategeko menshi Uburundi bwemeje mu byo gushigikira intwari ibereye ibyo rero bikaba Uburundi bwari bumaze gusuzumwa inshuro kabiri n'ishami mpuzamakungu ONU ku buryo amasuzumwa yose abiri yakozwe Uburundi bagwa babusaba yuko bwosubira mu inzego zo kugwanya igiturire zikagira ingufu cyane
abafasha Burundi nabo ngo nta gisivya bagiye kubandanya bahagarika imfashanyo bivuye kuri iryo tegeko
ikazogira n'ingaruka mbi nini cyane ku bijyanye n'imfashanyo zihabwa Burundi kuko murabizi neza yuko ibigo bitanga imfashanyo n'ibihugu bitanga imfashanyo kandi bose baraba ukunge n'ibijyanye n'intwari bere zifashe mu gihugu ubu rero cyo twosaba leta ko babigize gutyo nibakora ibishoboka byose basubiremwo ubutungane abantu bari mu butungane bose babanze babakure bazane bashasha kuko bitagenze gutyo ndababwije ukuri bizogora rwose yuko dusubira kuvuga ibyo kugwanya igiturire
iryo tegeko rishasha rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ryatowe ijana ku ijana n'abashinga amateka kuri uyu wa gatatu ngo rije gufasha abanyagihugu mu kubegereza inzego z'ubutungane zigwanya ibiturire zigizwe kuva ubu n'amaparike hamwe na sentare nkuru zisubiramo imanza nk'uko biheruka gushikirizwa n'umuvugizi wa leta Prosper Ntahogwamiye ivyo bisata vy'ubutungane bisubiririye sentare idasanzwe yarijejwe guhasha abagigiturire n'abanyuruza abatungo ya leta
Rosine Kaze tumushimire mukanya amakuru tuyabananiriza mu gisata cy'amagara y'abantu
Inzamba
ikiza cha corona kibonekeza mu ishuri ryisumbuye rya Kiremba mu buraruko mu ntara ya Ngozi mukirateye impungenge abanyeshure n'ababyeyi baharereye kuva ku munsi wa mbere batanguye gupima abanyeshuri 29 ujejwe ivyigwa n'umukozi baramaze gutorwa iyo ndwara umwe mu begereye iyo shure yamenyesheje radio Inzamba ko ubu ibikoresho byo gupima byaheze bagatinya ko hashobora kuba abagwaye batapimwe abo nabo ngo bagashobora kubandanya bandukiza abandi tumwumvirize
abafashwe benshi bari kubabarizwa mu mashure yisumbuye no kuvuga hariho ibiharo byinshi mu baheza mu gisaka cy'ubuhinga hamwe no mu gisaka cy'inderabigisha hamwe n'ababungirije twavuga bari nko mu mwaka wa kabiri bazaheza mu mwaka uza bugaya n'abandi barimo umunani nk'umwe n'abandi barimo yandi mashure bake bake ariko twebwe icyo tubona ni ibintu biteye impungenge cyane rwose hanyuma ku bijyanye n'ukuntu umushikiranganji hamwe na nyakubahwa mukuru w'igihugu wa Kamu bari bateye uko abigisha mu mashure y'uburaro hamwe n'abanyeshure bahiga ariko bagenda bipimishije byarakozwe ariko tubonera harabaye ibintu byo gusamara cyane kuko ntibigeze bavuga bati abipimishije ni bande abapimishije ni bande kugira bashobore guca babapima hanyuma ikibazo kijyanye n'ukuntu babapima nacyo nyine kandi nabo kirakomeye kuko bijya bikoresho bakoresha mu kubapima birahera kuko ako kantu kari katanze ubwa mbere iyo kampani yaraheze mbwa mu nyuma ibikoresho bidahera usanga bari kubatapima intara canke ku rwego rw'ibitaro by'intara no kuvuga n'ubu banitanguye gupima kuva ku wa mbere araheze kuko bahise bafata yuko hogira ibintu byo gusubiramo kugira bapime abanyeshuri bose hamwe n'abarezi bose
igice cy'ibarabara y'igihugu nimero 3 rya Bujumbura Rumonge kirageramiwe cyane n'amazi y'Agatanganyika aguma duga ku munsi kuburyo iyo barabara rishobora gucika umwanya wariwo wose. Abakoresha iyo barabara bakaba basaba ko ababijejwe bogico bakoze ritaracika. Ido nido na Diane Nkurunziza.
Ico gice kibangamiwe cyane kiri ku mutumba mubone wo muri zone Gitaza komine Muhuta aho nyene mu ntara ya Rumonge aho mu bindi bice amazi y'Agatanganyika aduga gasitura amazu kuri iryo barabara naho yagiye aranyengetera munsi. Ivyo rero bica bituma ariza rirabomoka muri ico gice ibarabara risanzwe ryegereye cyane inkengera z'Agatanganyika. Amakuru ava aho mu Rumonge avuga ko iryo barabara ririko aritera ribomoka ku buryo rishobora gucika umanyo ariwo wose. Abarongoye igisata cy'amabarabara barashize ibi irokosima bigabisha abagendesha ivyuma muri iryo barabara kugira ngo ntibahave bagwa muri izo manga ndende ziri kuri iryo barabara, ariko abiyunguruza bakaba babona ko izo bidakwiye ariko bunyarutsa abakarikora. Iryo barabara rikaba ryarononekaye ku buryo uvi Bujumbura aja mu gisagara ca Rumonge arenza amasaha 3 ku birometero bitarenga 70 nk'uko abiyunguruza babivuga. Mu gihe ubwo rugendo rwahora arwo iminota 45 gusa, amakenga akaba ari menshi ku bahinga mu bijanye n'inyubako bavuga ko iduga ry'Agatanganyika rishobora kudindiza umugambi wo kubaka iryo barabara. Babivuga abafatiye kuvyigwa vyo bavyarakozwe ubu bishobora kuba bitofasha mu gusanura iryo barabara, ivyo bikaba vyosaba kumbure ubundi buryo bwinshi. Naho biruko iryo barabara ry'igihugu nimero 3 niryo rizanamwo ibicuruzwa biva mu gihugu cya Tanzania vyaba ibizananye ibarabara canke ibiba byaciye mu mazi bikururizwa ku kivuko ca Rumonge. Hamwe iryo cika abarikoresha babona ko kuba aragahombo kanini cyane ku gihugu cy'u Burundi, barasaba ko leta yo kwihuta gusanura iryo barabara amazi atararenga inkombe.
Urakoze Diane Nkurunziza, tugume aho mu bumanuko bw'igihugu ayicuka atari cyiza hagati y'abagendesha amapikipiki mu gisagara cya Makamba hamwe n'igipolisi cyaho nyene muri iyo ntara. Imvo ngo nuko abapolisi bafata amapikipiki bagiriza abayatwara kutagira ibyangombwa, ibyo bikaba bituma ibikorwa bimwe bimwe bicumbagira kubera abantu benshi basanzwe biyunguruza n'amapikipiki. Amakuru aba mu gipolisi akavuga ko bazifata kubera nyinshi muri zo zaguzwe bidakurikije amategeko. Josephine Jones Nkunzimana arabitubwira.
Uwo mubano mubi uramaze igihe kirenga ukwezi nk'uko bivugwa n'abagendesha amapikipiki, ngo haraheze kiringo kirenga ukwezi bahagarikwa n'inzego z'igipolisi bakabaca amafaranga y'umurengera nk'ihadabu. Abo bapolisi bazifatira aho ziri hose, rimwe na rimwe zigafatwa n'abambaye umwambaro wa gisivili. Bamaze kuzifata, umwe wese ngo ashobora gusabwa ihadabu riri hagati y'amafaranga 60,000 n'100,000. Muri icyo gihe ababishoboye baca batanga igiturire cy'10,000 kugira ntibashikanwe imbere ngo bishyurayo yose. Bamwe bakaba bahisemo kubika amapikipiki yabo kuko babona ko ataco bacunguka mu kunguruza abantu. Bamwe mbere ngo hari nabiheba bakagwana n'abo bapolisi bambaye civile kuko bigora no kubatandukanya n'abasuma uravye ukuntu bafata izo pikipiki. Abo bagendesha amapikipiki bakavuga ko byabateye ubukene, eka mbere nabiyunguruza bakoresheje ubwo buryo bw'amapikipiki ngo ntibakigira ayo bacira nayo bamira kuko ubuzi nabone batakigira uko babutondako. Abo bagendesha amapikipiki bagasaba barongoye abandi mu gipolisi gufata ico kibazo mu minwe. Mu gipolisi ho bakavuga ko izo pikipiki nyinshi zidafite ibyangombwa kandi ko nyinshi zishobora kuba zaguzwe biciye mu busuma.
Josephine Jones Nkunzimana nawe nyene arakenuye. Inkuru ya nyuma y'ano makuru, abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ngo barateye umutima uhagaze n'iduzwa ry'ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe nk'ibirayi, isukari n'ibindi. Waraeze kiringo cy'ukwezi. Bamwe mu baguzi bavuga ko ari 21 ibyo bifungurwa bikabura burundu mu gihe ari byo byahora bisahiriza abanyagihugu ubafisa mikoro make. Inkuru tuyibaze Jacob Sibomana.
Ikiringo cy'ukwezi kiraheze ibiciro by'ifungurwa biduze ku rugero rudasanzwe. Nkuko bishikirizwa na bamwe bamwe mu basumira muri iyo soko ya Muyinga, bavuga ko ikiro cy'ibiraya bito bito bita inkofanyi cavuye ku mafaranga 500 kija ku 1000. Ibiraya biri hagati ikiro cavuye ku mafaranga 700 kija ku 1000. Naye ibiraya binini binini bita kijumbu cyavuye ku mafaranga 800 bija ku 1300 ku kiro. Kubijanye n'amavuta y'amakoto, icupa ry'ilitiro n'inusu ryavuye ku 6500 rija ku 8000. Ibido y'amalitiro 5 yagugwa 18000, ubugigwa 25000 by'amafaranga y'amarundi. Isukari nayo ikiro cavuye ku mafaranga 2500 kija ku mafaranga ari hagati 3000 n'3500. Bamwe mu baguzi bavuga ko ari 2 na 1 izo mfungurwa zikabura burundu mu gihe ari byo hanini hanini bifungurwa n'abafise amikoro make. Basaba abajeje gushinga ibiciro kubikurikiranira hafi bakanahana abadandaza bikika mu kiza. Ntitwashoboye kuronka umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe ubutunzi kugira ngo agire ico ashikirije kubijanye n'iryo duzwa ry'ibiciro kubifungurwa.
Nikuri no nkuru ivugwa mu ntara ya Muyinga rero duciye dusozerera ko amakuru twa twabateguriye kuri no wa kane. Ndabashimire mwese mwadukurikiye, dushimire n'abafashije kugira ngo aboneke. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alice Akimana, nkaba ndabifurije umugoroba mwiza mwese, naho ubutaha.